Ubu ni ubwogero bwo kwa muganga buratandukanye n'ubundi bwogero kuko murabona harimwo ivyuma hagati. Ubu rero budufasha
turi mu kigo cyo kugorora no kuvura gwa ingwara zo mu mitsi, amakonyero yo mu ngingo n'ibindi. Umwe mu bahinga bakorera muri ico kigo ariko atwereka uko urugomero rw'ubwogero bwo kwa muganga piscine mu Gifaransa rukora. Ico kigo cyakira abantu bafite ubumuga butandukanye buterwa n'imvo nyinshi nyene, nkuko tubibwirwa na muganga Alexis Sinzakaraye arongoye ico kigo cy'akarorero mu Burundi kiri ku bitaro byitiriwe umuganwa Haleda byo mu Kamenge.
Bene ibi bigo bivura abantu bafite ingwara zose zishobora gutera ubumuga, ni ukuvuga nk'abajya abantu barwaye imitsi bakirwa nka za hypertension cyangwa nka za diabete, ugasanga babaye paralize baranyunyutse amaguru n'amaboko, abo bapfurwa ngaha canke bajya bahuye n'amasanganya bakavunika babazwa canke bavuka ukundi kuntu, canke bajya abantu bafite ingwara zo guhema ivyo bita amapleurezi, canke bajya usanga bugaye mu guhema bigorana kubera hari ibintu bizibiye, canke abajya abakenyezi bibarutse ugasanga byagize ingaruka mbi z'ubwoko bwinshi. Mbere n'utagize ingaruka mbi ku bisanzwe umukenyezi wese yibarutse yateza kuza ngaha mu kigo tugasuzuma yuko umubiri we umeze neza bikenewe tukamuvura. Bajya abantu bose usanga bagwaye indwara zo mu mugongo canke mu makonyera n'ibindi byinshi, abajya abana bavutse bafite nk'amaguru n'amaboko anyunyutse canke baracerewe kujya umwana atambuka yicaragira ikintu kiniki.
Dr. Sinzakaraye yemeza kandi ko ico kigo gifise ubuhinga, abakozi n'inyubako byemewe ku rwego mpuzamakungu.
Iki kigo cubatswe n'ishyirahamwe bita APEF ry'Ububiligi, cyo cafashije kugira cubakwe. Ico kigo nticatanze amahera gusa, caratanze na birya bita ama plan ingene centre iteza kuba imeze, ibikoresho biri ndani biteza kuba birime, ivyo byose babigize bisunze yindi centre yo mu Bubiligi i Bruxelles. Ama plan ibikoresho birimwo bikurikije uko bimeze, novuga rero yuko iyi centre kugira enorme ibisabwa kwisi santre igezweho muri imyaka tugeze, si ibikoresho gutasha nk'amazu n'abakozi. Abakozi dukoresha n'aba kinesitherapeute professionnel bafise nivo iriho koniyo nivo international ku isi yose.
Tumubajije nimba abarundi n'abanyamahanga bafise ubumuga buvurirwa kuri ico kigo bitayikenewe ko baja kwivuza mu mahanga. Muganga Sinzakaraye yatwishyuye ibikurikira.
Umuntu yobifata arabiye kuri bya kinesitherapy, umuntu ashobora kuja hanze kubera akeneye kubagwa adashobora kubagina canke akeneye uwundi muti niwe adashobora gutanga, ariko kuvyereye kinekineza terapi ntaca umuntu yoja kurondera hanze, ibyo dufise birakwiye.
Ibi biremezwa n'umwe mu bagwayi twasanze ariko aragororwa muri ico kigo.
Igihe twaza ngaha anye bwa mbere twaratemba, nge natanze ndafatiye mu maguru mu mavi naratemba, ariko ubu vraiment ndashaka guhaguruka mfashe ukintu canke mfate umuntu, ubu biriko biraza.
Mbega ntibigeze byumvira kuja hanze canke?
Ego naravyumviriye mugabo bace bandangira aha nasanze biromatambesha.
Uravye ivyo ari kuronka hanze namba hari nk'abakubwiye ivyo hanze bona ari kuri kuronka hano muri centre?
Ego ash nokuri ndi biromano gahanda bironka kuko sinyitemba kuko natemba bwa mbere ndahaguruka fashe ikintu neza nkumva ko mfise nguvu ndashaka no gufata n'imodoka nkicara neza. Nuko muri ibyo bihugu bindi ntazi ingene byari kugenda mugabo mbona mengomera no ngahanaco babarusha. Yego biriko ni sawa ku minsi nahamaze nazi ko nzohateba, ariko mugabo mbona mengi iminsi ndahamaze ni mike cyane mbona ariko biriko biraza.
Ikigo cyo kuvura no kugorora abagwayi indwara z'imitsi, amakonyero yo mu ngingo n'ibindi cyubatswe ku mfashanyo y'igihugu c'Ububiligi. Icyo kigo cy'akarorero mu gihugu gifite ubushobozi bwo kwakira ku munsi abantu bari hagati y'120 n'150 bivuza bataha muri kazoza. Icyo kigo gitegekanya no kwakira abagwayi bivuza barara mu bitaro. Mu nteguro y'inyubakwa ikoreramwo nuko ishobora kubigorofa irimo inzu zitatu zigerekeranye zikazokwakira abagwayi benshi kurusha, harimwo n'abazo babagenewe kwivuza barara mu bitaro. Ubu umugwaje kwivuza ariha amafaranga 10,000 z'amarundi, ariko igiciro nyezina kizoshingwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwumvikanye n'ishyirahamwe rijerwa gutunganya ico kigo. Ubwo bushikiranganji bwemeza ko ibiciro bitazoba bivunye na gato. Eroje buri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.